inkingo za COVID-19 zikora neza cyane. Abantu benshi bandura COVID-19 n'abadakingiwe. Ntibisanzwe ko abantu bakwandura COVID-19 nyuma yo gukingirwa. Ariko birashoboka. Abahanga babyita kwaduka kw'indwara zanduza. Ndetse n'iyo hadutse indwara zanduza, urukingo rukingira hafi y'abantu bose bakingiwe kurwara cyane ndetse no gupfa. Urashobora kwirinda indwara zanduza mu gace utuyemo wambaye agapfukamunwa. Nubwo wakingiwe, irinde umuryango wawe.